Iyo kuraniro ridasanzwe ryagitabwe n'intumwa z'umugambwe Saint David uri ku butegetsi zazavuye mu ntara 18 zigize u Burundi abaserukira ibihugu bya mu Burundi harimo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Buholande, u Bushinwa, Turukiya n'abandi hatibagiwe amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati hamwe n'imigambwe icuditse na Saint David. Nyuma y'amasengesho yo kugurura iryo kuraniro n'ijambo ry'intangamara rya President Evariste Ndayishimiye, abatumire n'amenyeshamakuru baroye ku ruhande maze abagumya banga ba Saint David baja mu mwiherero wamaze nk'isahirenga gato. Sote nansi nete mutoni komisari ajejwe kumenyesha makuru ya tome ikoraniro ibyagezweko muri ibyo mukuru w'igihugu yategetse ko mu nama za bose za leta ategerezwa gukoreshwa ururimi rw'ikirundi na raporo zigatangwa muri urwo rurimi.
Muntumbero yo guha agaciro ururimi rw'ikirundi mu bisata byose by'igihugu, muri iyo ntumbero amanama yose n'ivyegeranyo vyotunganywa mu kirundi.
Ariko kandi muri Saint David basubiye kumenyesha indongozi nshasha, umunyamabanga mukuru wo mugambwe niwe yasubiye kwizerwa.
Icubahiro Ndayishimiye Evariste ariwe arongoye inama nkuru y'inararibonye. Mu ntumbero yo kuzuriza inzego z'umugambwe CNDD-FDD hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa, hatanguye igikorwa cyo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Hakaba hatowe umugumyabanga Ndikuriyo Reveriano.
Muri iryo kuraniro ridasanzwe, Joseph Ntakarutimana aheruka gutorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka yase, yasubirijwe mu mabanga y'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mututsi yaturuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko yasimbujwe n'undi mututsi. Ni Cyriac Nshimirimana, icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka aturuka mu Ruyigi mu Buseruko.
Umugambwe CNDD-FDD wakoze kandi igikorwa cy'iteka cyo kuzuriza inzego mu nama nkuru inararibonye, aho hatowe umugumyabanga Cyriac Nshimirimana kugira ngo abicegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe.
Ikoraniro ridasanzwe rya CNDD-FDD ryanagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Rwandanya bwohereza impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu kugira ngo bashobore gutahuka. Ivyo navyo bikaba biriko biraja mu ngiro. Ugutanga abagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'2015 kugira ngo barenguke imbere y'ubutungane bw'igihugu c'u Burundi. Ugutanga atasabwe abicanyi 19 bateye u Burundi ukwezi kucenda baca basubira iyo baje bava, hanyuma barafatwa n'ico gihugu.
President Eva nkuko amazi imisi bimuhangayikishije n'uyu munsi yagarutse kubafasha biwe yasanze batabikwiriye. Umukuru w'igihugu yagarutse ahanini ku bagibiturire n'abanyonyeza amatungo ya leta. Yabivuze yishimikije ahanini urugero rw'urugomero rw'umuyagankuba rwo ku mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, aho igihugu cahombeye miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi nkuko umukuru w'igihugu yabitangaje. Kubwo umukuru w'igihugu, abafite amabanga canke abakozi ba leta badatunganiriza abanyagihugu basa n'abicanyi.
Dukura umutima ku kindi kintu icyo ari cyo cyose janye n'inyungu yiwe y'umwe wese.
Gufata ukariha igikorwa kitarakorwa ruze amaheranye n'ugasohora. Oye, ndeka ndababwire, uwasinyiye kugira transport y'umuyagankuba wa Baraje Mpanda yararishwe ku rugomero rutaranabaho, amahera ataramuhari ubwo muri itongozi uri indongozi abata. Ndababwire, indongozi y'ubu itegereza gutandukana n'indongozi ya kera. Niyaba iya kera yararya kuko hariho ababaza unyerekana ni ngaho barira ngo nanje ndabe ko notamira radukeye nkuko mega mucuhunga hari igihugu kiriho kiraja baze kugukenesha umwene gihugu baze ukunda ubwoko bwawe n'itunga rusange ubwoko bwawe aho natangwe kwiyumvira ngo abahuta batutsa abantu ubwoko bwawe n'abarundi yayiga cya leta n'ico umwene gihugu ariwe wese ajyuhembwa niwe aba yaguhembye none tuyivuga ngo muko gukorera ngo baze usubire umuhembo bugira kabiri.
Ikoraniro ridasanzwe ryatanguriwe n'amasengesho y'iminsi itatu. Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega yuguruye ku munsi wa kane yasavye mugambwe CNDD-FDD n'abategetsi bawuturukamwo kwimakaza ingendo yo kubahiza agate y'akazi na muntu no kwerekana mu bikorwa ibyo badasiba gutangaza kw'Imana bayihaye ikibanza cya mbere. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.